Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Ndabaye mwiriwe bakunze mwese bakabyinza bagatika kawe sangwe ikaze murano makuru 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 yaranze ntundwi turiko turasozera turi ku musubimana igerekezo rya 14 mu kakaro mwaka wa 2024 ano makuru mukaba mugira meshikizwe na Jewe Josephine Johnson Nzimana ndabaye ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru yaranze inondwi tuyahere mu yavugwa mu bijyanye na politiki ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Bujumbura haratowe mu gatondo uko ku munsi wa kane impapuro zitagira umutwono zisaba umukuru w'igihugu gutanga imiyoho ngo kuko igihugu kigeze atemba mu bisata nka byose izo mapuro kandi zasa nizari zatowe ku munsi wa mbere mu kakaro igitega hamwe no kukirimba cy'umukuru w'igihugu Bujumbura inyuma y'umunsi umwe office niyongeze
izo mapuro zitagira umukono amakuru atangwa na bamwe mu bakorera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu bita kwa Ntare Rushatsi bavuga ko basanze ziri mu bice bitandukanye by'ingoro y'umukuru w'igihugu izo mapuro zitagira umukono zikaba zisaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ngo ku gihugu kigeze atemba kubera intwaro yiwe cyayinaniye gutora inyishu y'ibibazo bihanze igihugu mu bisata bitandukanye ayo makuru nyine avuga ko imbere y'umutaga habaye ukwikekana no guterana amajambo muri amwe mu bahambaye bakorera muri izo nyubakwa bibaza ingene izo mpapuro zitagira umukono zishobora gushwiragizwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu gicungerewe n'abajejwe umutekano no kwivuna abansi kandi ku gitigiri kinini ubwoba bukaba ari bwinshi mu bajejwe umutekano ku kirimba bibaza ku rubuze intwari ruhava ruvumbukana igihuna bakarwa mu mporero zivyo bataze izo mpapuro nkizo zitagira umukono zisaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ubu zikaba zitowe ku nshuro ya gatatu aho iza mbere zatowe mu bibanza bitandukanye by'umugwa mukuru wa politiki Gitega ku wa mbere mu kakaro mu gihe Uburundi bwari kubuhimbaza imyaka 62 bumaze bwikukiye buke bwaho izindi zigatorwa mu micungara no mu ngoro kwa Ntare Rushatsi Leta y'Uburundi canke ibiro by'umukuru w'igihugu ntacyo bayashikiriza kuri izo mapuro bavuga ko zatowe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu no mu micungararo yacu
inyandiko zitagira umukono zigize imitsi zitogwa hirya no hino mu ntara ya Gitega no ku kirimba cy'umukuru w'igihugu harimo ngo ni ikimenyetso cyerekana ko abanyagihugu barambiwe n'intwaro yiwe ibyo bivugwa n'urunani SFO Arusha ruhurikiye mu miryango itavuga rumwe na leta ubwo runani rusigura ko iyo atanga isata na kimwe kigenda mu buzima bw'igihugu ngo nukuvuga ko abategetsi biba byabananiye ko haba hasigaye ko bavaho hakaza babishoboye ku neza abanyagihugu urunani SFO Arusha ruhamagara abarundi bose bakunda igihugu kuja hamwe bakikura ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwashyize igihugu mu magogo atagira uko angana dutega amatwi Jean Bosco Rwigemera icyegera cy'umukuru w'urunani SFO Arusha
izo nyandiko n'ikimenyetso ko bene kuzandika no kuzikwiragiza ataco bakera ako nakamo twebwe twamye dutera muri SFO Arusha bigaragara yuko bakumvise n'ikimenyetso kw'ikinyoma cya Ndayishimiye cyahinyutse kukaba nkako yari kugenda gute mu gihe mbona yageze ku isimbo y'inuma tukabanyagihugu nabo bakorana bamufasha gutwara icyo gihugu turazi neza ko hariho abantu bamye barangwa n'umwete mu kwikundwa akaza abo rero bazoca barondera abagwa mu mporera aho kumva akamo katewe muri izo nyandiko kandi bakamenya yuko ibivugwa nabo nyene bibaraba ico abarundi bakeneye n'amahoro atari amahorerane ukwishira n'ukwizana n'iterambere kuri bose atawandya wangura keneye ubutegetsi nyabwo kwisunga ineza y'umunyagihugu butigamba ko buhaze umunyagihugu yatubitse wavubi nayo marushwa agatahira ibitutsi kwari kinebwe giye kirageze abarundi bose bategerezwa gutsinda ubwoba umwanya wo guhaguruka ugwagurukira agateka kabo guharanira uburaro n'uburamuko bakikura ko ako kagwi kabapfukamye munda katazi ku gihugu atari icana katazi ku gihugu atari abana atari icyo gukirimbirako umukuru w'igihugu rero yarakwiye gushima abo bubahutse kumutoza inzira yo gukinjura akiri mwiza naho tuzi ko yategerezwa guca kurikiranwa ku mabi yose yakoreye Abarundi hisunzwe ibwirizwa shingiro mbere muri sefor Arusha ko tubibona sumukuru w'igihugu wenyene yategerezwa gutanga imihoho n'izindi nzego nk'inama nshingamateka na nkenguzamateka zifise uruhara runiniya mu bihe bibi Uburundi burimo buracamo kwibagiza nkana inyungu z'umunyagihugu ziserukira nazo nyene zikwiye gukinjura
umugambwe kodebu nta cizere na gito ufise ku matora yimirije mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027 Kefani Biza arongoye umugambwe kodebu avuga ko ayo matora ashobora kuba mabi gusumba amatora yose amaze kuba mu Burundi kuva mu mwaka wa 2025 ngo kuko ni rya mbere inzego zose zijejwe gukurikirana no gutegura amatiharijwe n'umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse tega amatwi Kefani Biza arongoye umugambwe kodebu
turaze n'imigwi yashizweho sepi ku bantu bashika 52 twumva ko harimo nk'umuntu umwe gusa harimo umugambwe utavugamwe n'uri ku butegetsi abandi bagizwe n'umugambwe SNFDD bakagirwa n'imigambwe icuditse nawo eka mbere hakaba harimo na ya mashirahamwe usanga yegereye cyane umugambwe SNFDD ayasanze akibura ubutegetsi nta na rimwe bashizemwo tukanatangazwa mbere n'ingene hageze mu gushyiramwo amashengero n'amadini batibutse gushyiramwo Eglise Katolike tuzi yuko yama itanga impanuro zibereye zishika ku nyota abenegihugu ibyo bimeze uko kandi mu gihe na ya sentare yubahiriza ubwizo shingiro ariyo yama itatura amatate y'amatora ishyirwaho n'umukuru w'igihugu agashyiramwo abantu yiyumviriye bibonekana yuko bigoye ko bavuguruza ibiba byashikirijwe n'uwo mugwi seni ibyo bikaba biruko kandi mu gihe bashizeho n'itegeko rigenga amatora kumira abandi mu kuduza bimwe bita ingwate haba ku mukuru w'igihugu haba ku bashinga amateka reka mbere bagashyiraho n'ibitahoraho ingwate kuzerekeye amatora y'amakomine
Kevani Bizi avuga kandi ko naho atacizere bafitiye ayo matora asaba abanyagihugu kudacika intege nyabuna ntibaba bashaka ko ibintu bihinduka bazoyitabire cyane cyane mu kuyacungera ntihagira babaca mujyaho
tugiye gutera amatora kandi tuzi yuko bagerageje ku buryo umugambwe ukomeye wari usanzwe uri muri opozisiyo wamaze gusambugwa kandi ugasambugwa biboneka neza ko harimo uruhara rw'umugambwe cyangwa rw'ubutegetsi zumvikana yuko aya matora twimirije ata kintu kinini cyane cy'umuco cyangwa cyo kudakumira umuntu yohezanwa yarondereko ariko nubwo biri uko dusaba Abarundi yuko batocika intege ko izerekeye intwaro nziza intwara demokarasi iraharanirwa twasaba bashishikare bitegurira amatora cyane cyane bitegurira kuzoyacungera kuko aho bigeze uno munsi turavye ingene abenegihugu bipfuza ko ibintu bihinduka turizeye neza yuko hamwe Abarundi bahagurutse uwogomba guhindura ivyavuye mu matora atantambwe n'imwe yotera
Inzamba
tubandanya n'umakuru makuru yaranze ndondwe mu gisata cyo kumenyesha makuru mumenyesha makuru Gerard Nibigira waradetsanganira ntakwiye gukurikiranwa imbere y'ubutungane ko atacaha na kimwe yagirizwa uretse ko ariko akoregwa elementanya bivugwa na Innocent Nkuzi arongoye ikigo OPEB kijeje guhanurana hagati y'imenyesha makuru mu Burundi abivuze inyuma yawo umenyesha makuru yitwariwe n'urongoye igipolisi mu ntara Gitega mukubaguye akongera akamwitwarira mu butungane Innocent Nkuzi akavuga ko leta y'u Burundi atana kimwe yo kunguka mu guhohotera abamenyesha makuru ahubwo bituma amakunga atayizera na gato agasaba ko uwo mumenyesha makuru atokurikiranwa kuko ariko azira umwuga wiwe kurikira
nta kintu na kimwe leta y'u Burundi yunguka gufata abamenyesha makuru nabi ibi bya Gerard Nibigira ariko arakurikiranwa n'uyu mu komiseri amuziza ko yakoze akazi kiwe byo kuvuga ngo hari byo yabwiye Bob Rugurika ikintu cyabereye aho abantu bari aramajana ushobora kwagiriza umuntu ngo naka niwe yabibwiye naka badasanzwe banavugana bashobora kuba batanazi nanye ntibareke kuguma bitera ibibazo byo nibyo bituma igihugu kitaronka amahera gikeneye ayo madevize abura ni kubera ibintu mwene ibyo kwama bariko barafata n'abamenyeshamakuru kubuza abantu gusiba ibyiyumvire kubagura abantu gufunga abantu kugumiza abantu mumvuto barahejeje n'abaciriwe imanza za ngondagonde igihe baciriwe caraheze bwo bakagumizwayo kwica abantu ibyo bintu byo bituma igihugu kiguma kigira ibibazo nejo kandi bizoba byinshi kurusha kuko ibitariko yatora igishu no munsi bizosuhura n'ibindi byejo bizoba bije ku bibazo byo biguma biza ahari abantu leta rero ntijejwe guhingura ibibazo ijejwe gutora inyishu z'ibibazo ibi rero nk'ibi bya Gerard nibigira si ikibazo cyari kikwiye kubaho namba umuntu ariko arakurikiranwa amadosiye ariko arakorwa n'abantu bokoze amadosiye nyamadosiye atavuze mu gihugu leta nigerageza ikubita gashi sense ministeri y'ubutungane abo bajejwe by'umutekano nibareke kugwiza ibibazo nyabyo bitavuze mu gihugu cyane nibigiye nibamureke akora akazi kiwe asubizwe ibikoresho byiwe aho kugerageza kumudendereza ngo baronka barimenhanye ibyo bagukurikira ko ari ukugirira nabi umuntu gusa atari cyo bajejwe bajejwe gutora inyishu z'ibibazo ntibajejwe kugwiza ibibazo
ishyirahamwe Oricom gishinze kugwanya abagibiture n'abasesagura amatungo ya leta rivuga ko ribabazwa n'ukuntu agateka k'abamenyeshamakuru kabandanya guhungabana ku rugero runini ishyirahamwe Oricom rifatira najya akarero kuberutsa gushikira umumenyeshamakuru Gerard Nibigira wa Radio Isanganiro akorera mu ntara ya Gitega Gabriel Rufyira rirongoye asaba inzego zijejwe gukingira umwuga wo kumenyesha amakuru kwaguruka bagakingira abamenyesha amakuru bakubagurwa n'abajejwe umutekano kurikira
ibintu cyane cyane tubona bisa n'ibyabidugije cyane nibi bintu by'amakosa akogwa mu bintu by'ibitoro twebwe twaba tubona ngaha nk'igitoro kije kubera ibintu by'ibiturire bibera ku mastation ibintu by'akamwana wa mama ibintu bya nkunzi ibintu byo gucisha ku ruhande ugasanga harekuwe yuko abantu baronka ibitiro 33 mugabo gashusanga hariho umuntu aje ati je bitanyujurije imodoka ndayikura ngaha ibi bintu rero bamenyesha makuri bariko barabiraba bakabyerekana bakabivuga abo bantu kubera usanga bikogwa n'abo bari mu gipolisi simvuze ngo ni bose mugabo atari bake barabikora abari mu ntwaro usanga abo bantu mengo bakuru gukora mu makosa yose murumva neza yuko ibi bintu by'ibito biri mu bibazo byinshi cyane ku buryo n'abamenyesha makuru bacha baje mu kagira ingorane kubera ko baratohoza mu makosa arimo turasavye rero ugwego sense ruvuge rusohora itangazo ruvugira abamenyesha makuru kuko nigo rugo ruhagariye abamenyesha makuru hamwe n'abamenyesha makuru ikigira kabiri turasavye umushikiranganje aje cyo kumenyesha makuru naje kandi kabajejwe n'imenya makuru nawene agira icavuze kuko abo nibo baje kubavugira n'umukuru w'igihugu n'abavugira umukuru w'igihugu nibatange ijambo rikwiye bamenyesha makuru afite carte de presse ni ngombwa ngo baje ahantu hose kandi bavuge ibintu byose biriko birahabera kuko ntibisigura yuko abo bantu bandi bo badashobora gukora amakosa hariho n'ibindi tubaze imitsi twumva bavuga yuko usanga bavuga ngo wewe utari ikinyamakuru cya leta ngo radio na televiziyo by'igihugu wewe ntuhinjira turamaze n'imitsi mbere tubona niko n'abantu bo muri leta batumiwe n'ibimenyesha makuru byigenga kugira ngo baze kuvuga kugira deba kwikisha kiriya ntibemera kujayo ni ukuvuga rero twe tubona yuko umwuga wo kumenyesha makuru ugeramiwe mu Burundi mu ijambo rimwe aho nidushyizeho abamenyesha makuru barenga bane bafunzwe hariho nabariko barahamagarwa mu butungane nk'uw'igitega umuyumenyesha makuru w'igitega wa radio televiziyo isanganiro twumvise ngo dosiye we bashize muri parke ibi rero byose ni ibintu bigoma bisubiza inyuma ibintu by'ubwigenge mu gutanga inkuru hamwe no kuzishikiriza none hamwe umenyesha makuru ariko aratotezwa none umunyagihugu nyarusha ariwe bica bigenda gute
aya makuru yaranze inondwi tuyasozere mu gisata cy'indero ababyeyi barerere ku ishure ryisumbuye rise mwabiro ya mbere muri komine Mutumba mu ntara ya Karusi baridogera musitanteri w'iyo komine ko yategetse umuyobozi w'iryo shure n'abarezi kureka umwana wiwe agakora ikibazo yari yayobewe ibyo byabaye ku munsi wa gatatu heze mu gihe abandi banyeshure bari mu buruhuko abo bavyeyi basaba ko ivyo vyoja habona abajejwe indero bagashiraho umugwi wiga ico kibazo hagafatwa ingingo hisunzwe amategeko iyo ni nkuru tubaza Janvier abarugira
Amakuru atangwa na bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure yemeza ko abanyeshure bari bamaze kuja mu buruhuko. Icabatangaje ngo nuko kuri uyu wa gatatu bagiye babona uwo mwana ahabwa ikibazo, bakibaza nimba yahawe ikindi canke yakoze ico abandi bakoze. Bemeza ko hari habaye n'impari hagati y'abigisha, ariko ngo bahavuye bagondozwa na mustanteri. Umviriza umwe mu bavyeyi.
Icabatangaje abavyeyi n'abigisha bahigisha baravuze kuko harabayeho ukutumvikana kuri ico kintu, baravuga ati none uyo mwana arasubirirwamwo ikibazo cica ngo iki, mbega ico kibazo niyagihenerwa ko yovisubirirwamwo. Arakora ico abandi bakoze, caramaze gusohoka ati ariko keshaje yaramaze gusohoka n'inshuti aratandwe, icanye nakakora ico abandi bakoze arahabwa iyindi, ikindi kibazo ciwe kidasa n'ico abandi bakoze. Urumva acabaza guruzuguru no mu bigisha basanzwe bahakorera, ariko kubera ingufu z'uwo mustanteri benshi arabagondoza, baremera yuko kumbe bofasha uyo mwana wiwe agasubirirwamwo ikibazo nawe akamenya nk'abandi.
Ngo ntibumva ingene yukura ikibazo wenyine abandi baramaze kuja mu buruhuko kandi yari yayobewe. Basaba abajejwe indero gushiraho umugwi utohoza ko bikwikije amategeko atakurikijwe naho abayarenze bagahanwa.
Icatubabaje rero nuko uyo mwana bamubonye kuri uyu wa gatatu avuye muri sare kubazwa gusubirwamo wenyine, abandi baratashe bari mu buruhuko kuko yari yamaze gusomerwa ko yayobewe. Tukaba twasaba yuko iki kintu coshirwa ahabona, hanyuma hakabaho umugwi udakwiga ukaraba yuko ivyo bintu bakoze bisunze amategeko, nuko babikoze batisunze amategeko. Bamaze gusanga batisunze amategeko hama agahanwa abakoze iryo bara ririnyije mu ndero.
Uruganda rwa radio Inzamba agata yakawe twarondeye Ruzobavako Efrazi mustanteri wa komine Mutumba kugira ngo agire ico abivuze ko ntitwashoboye kumuronka.
Ni na hano duciye dusozerera amakuru yaranze no rwitwa, ariko turashikiza Josephine Johnson Nzimana mwari kumwe, ndabifurije kuranigwa aho muherereye hose naho butaha.
Ngiye Inzamba.
Inzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.